abagabo batanu bo mu runani rw'abigenga mizero y'abarundi barongowe na Pierre Celestin Ndikumana nibo bashikanye ivyo birego mu biro vy'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Abo batumwe na Gato Rwasa arongoye urwo runani warabarongoye yashikirije icabagenza bahejeje gutanga ivyo birego.
Icyatuzanye rero no kugira ngo tuyisabe yuko itokwemera ivyavuye mu matora, kuko yabaye amatora yabaye mu tunenge twinshi cyane, sino twita tunenge kumwenga mbere no bavuze dukeyi, yabaye mu bintu byinshi cyane bitagenze neza kuva mu ntango imbere umusaba n'inyuma gushikana uyu munsi hari ibintu byagiye biranga ayo matora bitagenze neza. Rero nico gituma twaje kuri aba babijejwe, kuri aba babishinzwe bobo bemeza canke bagahakana ivyavuye mu matora, kugira ngo rero tubasabe yuko batokwemeza ivyavuye muri aya matora. Yego, ibirego vyacu bavyakiriye nkuko bisanzwe, sentare yituye irakwakirira ibirego, bavyakiriye neza cyane. Turarindirira ikizoheza kikavamo.
Hari bituma urunani amizero y'abarundi rusaba ko ivyavuye mu matora ya kamarampaka yo kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu turimwo bitokwemezwa. Muri vyo harimwo ibijanye n'ifungwa ry'abanywanyi b'urwo runani nk'uko bishikirizwa na Celestin Ndikumana.
Bimwe mu vyayaranze barirukanye abacungera amatora, abacungera inyana amatora iko aragenda twarungitse. Mukamuzi yuko mu mategeko baravuga neza yuko amatora acungerwa na yarimwo, namurazi ko henshi birukanwe ahandi bagapfungwa icamaso, ahandi bakanafatwa bagapfungwa, uburo ni bwinshi cyane. Hanyuma aya matora ikindi cyayaranze uwo munsi w'amatora, murazi yuko twovuga ko atari amatora yo mwibanga, muri twatuzu tw'ubwiherero hari abaherekeza y'abantu bakabategeka ibyo batora, bakigishirizwa ku mirongo ibyo batora, abantu bagategurwa n'ibindi byinshi. Rero ibyo byose umuntu agiye kuvyegeranya n'ivyemezo bikwiye, twashimye kwitura iyo sentare kugira ngo turabire ku vyukuri ayo matora yo yagenze uko yagenze nyene, kuko yagenze nabi ku bwacu.
Urunani amizero y'abarundi ruriteguriye kwakira inyishuru zohabwa niyo sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro kuri ivyo birego.
Ivyo ntidushobora kuvuga ngo bigihe zogenda gutya canke gutya. Iyo urubanza urushinze witega kimwe, uritega gutsinda canke kurushwa. Ivyo ntibisanzwe, tuzoheza tumenye ukundi tubigenza. Iyo bija hose nta nzu izobisambutse, ntamene izobaye uri inzu, tuzoheza tumenyere tubigenza.
Hari yindi miryango ya politike itavuga rumwe n'uri ku butegetsi izarashikirije kwitemera ivyavuye muri ayo matora kamarampaka yo kwigenekerezo rya 17 kuno kwezi turimwo, naho ititu iyo sentare. Muri iyo harimwo umugambwe Sabuhanya Frodebu Leoncio Ngendakumana icaba abaca uburongoye uyu mugambwe, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bobo babandanye urugamba rwa demokarasi. Urunani amizero y'abarundi rwituye sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro, mu gihe iyo sentare ifise iminsi 9 kugira ibe yemeje canke yahakanye ibiharuro vy'amatora biherutse gushikirizwa n'umugwi Seni. Amakuru yo mwibanga dukesha umwe wo mu bacamanza bo muri iyo sentare avuga ko urunani amizero y'abarundi nago nyene ruzoronswa inyishu muri ico kiringo nyene atagihindutse. Bujumbura Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.